Martin Niteretse umushikira nganji w'indwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndarahiye imbere inama nshinga mateka
kano warurinzwe neza nkuko byama hagendera kizigenza nabandi bategetse bakomeye nubwo hagenye umushyanganje wa mbere mushasha leta yagumye iri nke hahora mu itangazo ryasomwe ku mbonesha kure y'igihugu cy'u Burundi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane na Radio Medium Zimana umuvugizi w'umukuru w'igihugu kwigenwa rya bashasha abagize leta abashyanganje batanu nibo gusa bashasha binjiye muri iyo leta abandi bagumye mu bibanza barimwo ku bashyanganje bashasha umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yasubiriye Deogide Ruema ushanganje bw'ibidukikije uburimi n'ubworozi odasi nyonzima yasubiriye domisende yo ku bwayo umushanganje bw'igaga cya leta deonse ngo nihigo mukuru w'umugambwe prp yasubiriye tatendi ku mana umushanganje bw'abakozi n'akazi nayo kapiteni diodone dukundane yaba arongoye umuhora wo hagati yagenywe kurongora ubushanganje bw'inyubako za leta martin interese yabaye umushanganje mushasha w'igihangange yagejeje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kugeza ubu uwo yari umunyamabanga yagayezwa mu gisata cy'intwari yo hagati mu gihugu ku bashyiranganje 15 nta n'umwe yarimwo wo mugambwe utavuganwa n'ubutegetsi bose ni abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na kapiteni Dieudonne Dukundane uwundi akaba ari wo mugambwe PFP umaze imyaka irenga 15 utaje mu matora kuko umugambwe utavuganwa n'ubutegetsi CNL nta kintu cahindutse uko umukuru w'igihugu yagumanye wa murwi nyene mu bisanzwe mu rwananiwe wategerezwa gukomborwa ibihejeje kuba n'ikintu gisanzwe mu ntwaro y'agahotoro yongowe n'umugambwe CNDD-FDD ahinigambwe nyayo yigizwayo mu itunganywa ry'ibikorwa bya leta na gatukisha niko umukuru w'umugambwe CNL yagatorwa yatubwiye kuri telefone mu mushuhira kuri uyu wa kane mu ijoro uyu munsi we n'abanywanyi biwe bari mu nama mpuzamateka n'ashingamateka ntibashimye kuja mu birori byo kurahiza leta nshasha Rwasa ntacaravuga nyuma yaho canke umugambwe wiwe ngo usohore itangazo ariko umugambwe CNDD-FDD urashima cane ukanakeza umukuru mushasha wa leta nasi nete mutoni umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi
umugambwe CNDD-FDD wifatanije n'abagumyabanga bose ndetse n'abarundi bose muri rusangi mu kugaragaza ugweze kwiyemezwa n'igenwa eka no kurahira ku mushikiranganji wa mbere mushasha Lieutenant General de Police ngira ko guca Gerve umugambwe CNDD-FDD uramukeje imana izomushoboze umugambwe CNDD-FDD uboneyeho n'akaryo ko gukenguruka ingendo nshasha yo gutunganya iby'igihugu bimwe bise budget program ugahimiriza abahinga bose kwisunga ubwo rutonde rwiza
mu itangazo ryawo kandi umugambwe uri ku butegetsi yuvuga kubanye neza n'indi migambwe ukizeza kubikomeza
umugambwe CNDD-FDD uboneyeho n'akaryo ko gushima imigenderanire ufite n'indi migambwe haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu ukawongeye kwiyemeza kwa mukomeza iyo migenderanire yongera ubumwe abanywanyi n'ibihugu
abagize leta nshasha barahiye inyuma y'iminsi ibiri hakuba giturumbuka Alain Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere perezida Evariste Ndayishimiye bari kumwe ku isonga ry'u Burundi kuva mu 2020 nta mvo n'imwe yatanze yatumye asaba inama nshingamateka n'impuzamateka kumwemereza umushikiranganji mushasha umukuru w'umugambwe CNL yari yizeye ko iyi leta ijamo atavuganwa n'ubutegetsi ibyifuzo n'ibyizigiro bitashitse kuva umuhari ya CNL yawushize ibirwanisho hafi mu 2008 ugahinduka umugambwe CNL imbere y'ukuba CNL hashize imyaka itatu ibaye inshuro ya kabiri ukaja muri leta na hari umukeba wa CNDD-FDD yose ikaba yakomotse mu mihari y'inyeshyamba z'abahutu barwanya ubutegetsi bwahora bavuga ko bwiziziwe n'ubwoko bw'abatutsi na cyane cyane inzego z'umutekano ku ntwaro ya nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza yasandaje mu 2020 gitumbuka ahereje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntangize ikiringo cyiwe umugambwe wa Rwasa wamanye abaserukizi muri leta ku mbuga nkoranyambaga imigambwe n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu irimwo umugambwe Sahwanya Prodebu watowemo umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanya igihugu mu 1993 wakicwa mu mwaka nyene intandaro y'ivuka ry'imirwi y'inyeshyamba z'abahutu bakeje perezida Ndayishimiye n'abafasha biwe bashasha babasaba gushyira imbere neza y'igihugu erode uri kaneza ijwi rya Amerika.